et la Déon et jouer d'América. Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro vya mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi butwumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumira ku FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru Wayistatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com niboneza nshuti mwese namwe yakunze radio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye hano ni kuvuga ku byatohojwe n'abahinga bakomeye mu byerekeye ubutunzi batera kamo ibihugu byo muri Afurika kabisaba gusubira kunagura amateko yavyo agenga amatagisi atangishwa amasosiyete akomakomeye mvamahanga mu ntumbero yo kunagura ubutunzi bwavyo ayo masosiyete tukaba twita les multinationales. Uyu munsi rero duhiriwe duhishije kuko turi kumwe n'injabwe z'Abarundi zo mu rwego rwo hejuru zakoze ubushakashatsi bukomeye zanditse ibitabo byinshi kandi zakoze ibikorwa byubashwe cyane rwose mu byerekeye ubutunzi n'iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika. Turi kumwe na Professor Leonce Ndikumana, umwe mu ncabwenge zafashe ya mbere mu gutera kamo kihutirwa ibihugu byo muri Afurika kabisaba kwihuta mu kunagura amateko ajanye n'amatagisi atangishwa amasosiyete ibihangange y'abanyamahanga afise imitahe ikomeye ku isi hose. Leonce Ndikumana ni professeur emérite yanonose ibyerekeye ubutunzi, akaba kandi ari umuyobozi w'igisata kijejwe programme iterambere muri Afurika n'ubushakashatsi mu byerekeye ubutunzi ku ishuri ryo muri kaminuza Amherst University muri Leta Zunze Amerika. Ndikumana ni professeur w'icyubahiro kandi muri kaminuza mu gihugu cya Afurika y'Epfo Cape Town University, asanzwe kandi ari mu ishyirahamwe The Crypt, la commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale. Muraho, professeur Leonce Ndikumana.
Muraho, murakomeye.
Ego, aho Massachusetts avugamaki.
Ino turakomeye, tuzabandanya, kakitarabandanya, dosigenda neza.
Muri teguriye amatora?
Amatora turayiteguriye, bamwe baje baratoye, abandi barabandanya batora, abandi batotara ku munsi wa nyuma kwa kabiri.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Professeur Janvier Désiré Nkurunziza, umuhinga yanonose ivyerekeye ubutunzi. Mu iki gihe niwe mukuru w'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe ubushakashatsi mu vyerekeye ubudandaji ku isi n'iterambere, United Nations Conference on Trade and Development. Amaze imyaka irenga 30 akora mu vyerekeye iterambere, yarigishije muri kaminuza y'u Burundi, arakorera amashirahamwe mpuzamakungu arimwo UNDP, UNECA, FMI na Banque Mondiale. Muraho Professeur Janvier Désiré Nkurunziza.
Ndakomeye Frédéric.
Geneve vyifashe gute?
Geneve n'amahoro, akabeho kaza karagutera, hanyuma akazi karabandanya, ugukora imuhira kubera kidashakozi.
Ni vyiza ko
biragenda
neza. Ni vyiza cane rwose, natwe tumaze amezi arenga indwi canke arenga tukorera muhira mu biro vyacu nyene muhira. Turi kumwe kandi na Professeur Emérite Paul Nkunzimana, yahoze ari doyen wa faculté ya psychologie na science de l'éducation muri kaminuza y'u Burundi, yarabaye kandi na doyen wa Institut supérieur de commerce ISCO, yarakoze ubushakashatsi bwinshi kandi yaranditse n'ibitabo byinshi. Muraho namwe Professeur Paul Nkunzimana. Akabeho kabagejeje ngaho muri Canada?
Ego, akabeho katanguye kuza atara kuja munsi ya ubusa ejo bo nubu turi ku busa bo temperature ashobora kuduha gatoyi ku majugure atatu uno munsi hanyuma rero namari ikigo ca covid-19 ikigo cabandanya ciyungura abantu babagora abandanya ariko basubiye kuduga baba benshi ibintu nobora ko bitameze neza muri iki gihe.
Aha, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribaza ko iharuro byifashe nabi cyane rwose, turamerewe nabi cyane rwose, nicyo kiza icyo tubarusha n'umwanya mwiza gusa twebwe ntiharakanya. Izotugora mu isi ya vuba. Reka rero dutangure kuri wewe Professeur Leonce Ndikumana, mutubwire igituma mubona ko byihutirwa ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, cyane cyane ibihugu byo muri Afurika binagura politiki yabyo hamwe n'amategeko ku bijyanye n'amatagisi atangishwa amasosiyete akomakomeye akorera muri ibyo bihugu multinationale. Muri iki gihe uruhombo ni uruhe?
Urakoze rwose kuduha akanya kuganira kuri iki kibazo. Icya mbere nshaka kuvuga ni uko ubwa mbere murabona mbere y'uko ikiza cya coronavirus kiza, ibihugu byo muri Afurika byari byerekanye yuko byabyogereje ubutunzi byari kubitera imbere kuruta uko byari kera. Kera abantu bari barahebye bavuga ko afite kazokiteye imbere, mugabo hari ibihugu byinshi byari kubiteza imbere ubutunzi bwayo kurusha n'ibihugu biteye imbere rwose. Ikibazo rero dufite ni ingene ibihugu byo muri Afurika bizoshobora kwikingira iki kiza ubwa mbere, hanyuma zikabandanya gufasha ubutunzi bwabyo, gufasha abantu, gufasha amashyirahamwe, abakuru twabo, kugira ngo zishobore kubandanya zitera imbere zirangura imigambi yabo. Kugira ngo rero zishobore kurangura iyo migambi y'iterambere, zikeneye yuko Leta iba ifite uburyo bukwiye. Uburyo bukwiye bwa Leta bunini cyane cyane n'amahera ava mu mapaki. Urazi yuko ibihugu byo muri Afurika n'ibyo biraronka imfashanyo iva hanze, mugabo tuzazi yuko iyo mfashanyo iva hanze n'akarengu ufashe wifashije imfashanyo iva hanze izotuma iteza imbere Afurika. Rero nicyo gituma tubona yuko ibihugu byo muri Afurika bikeneye cyane cyane gufata imigambi ingene byotoza amakori akwiye, cyane cyane mu kuri ayo mashyirahamwe y'impuzamakungu manini manini akora mu masekitori yose, haba mu butaka, haba muri mu bintu bya informasiyo no mu bucuruzi. Nicyo gituma tubaza yuko ubu dukeneye kujya hamwe tukiyumvira ingene ibihugu byo muri Afurika byoshobora kuduza amafaranga zitoza mu makori yo kuri
mashyirahamwe mpuzamakungu. Mutubwire mbega kugira ngo mumenye ko hayo ma multinationale hadatangishwa amatagisi akwiye, mwabimenye gute? Ubushakashatsi bwageze gute?
Ni ukuvuga cyane cyane ikibazo kimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu adatanga amatagisi, si ikibazo cy'ibihugu byo muri Afurika cyangwa bikiri mu iterambere gusa. No mu bihugu biteye imbere birafite iyo ngorane yuko ayo ma multinationale adatanga amatagi kubera ingene ashobora kwerekana yuko atanyungu nyinshi yagize, kubera berekana yuko bagize amadepansi menshi, kubera ayo mashyirahamwe usanga kenshi afite amafiliyare menshi, ibiro byinshi mu bihugu byinshi, ucyo usanga bashobora kwerekana yuko nk'ubu ari ishyirahamwe yo muri Amerika ikerekana ko muri Amerika atanyungu yagize nyinshi, mugabo ikerekana ko yagize inyungu nyinshi nko mu bihugu byo hanze bidatangisa amatagisi menshi. Ikindi ni uko usanga kurebye ayo mashyirahamwe ari manini akora ibintu byinshi, biragora kugira ngo umenye ingene bitangisha amakori kubera ibyo bikora nyine bigoye kumenya aho bakorera ibyo bakora ingene bingana. Ushobora gusanga nka kompanyi yitwa ngo ni kompanyi y'Inyamerika, mugabo ugasanga ikorera muri Afurika y'Isi, ikorera muri Aziya, ukajya usanga rero barashobora guca banyegeza inyungu bagira barose muri icyo gihugu kugira ngo batange amatagisi makeya cyane. Abashakashatsi rero basanze yuko amashyirahamwe manini manini usanga atanga amatagisi make cyane, ugasanga kompanyi nka Google, nka Facebook, nka Amazon usanga itanga tax iri mu nyuma iri munsi y'itax y'amatax atangwa n'abakozi ba
byumvikana mushe ntahe Janvier Désiré Nkurunziza hari abantu bashaka kwibaza kwa kukamo gutangisha amatagisi akwiye ayo ba societe kaje gatevye
bakoze Federice imbere y'uko nishyira icyo kibazo reka mane nongere tubiri ku bintu Leon arigeze kuvuga
yego
ifatanye n'iki kiza cya COVID iki kiza cya COVID kizotuma kumbura bitangwa kwiyumvira cyane rwose bifate ku mutima ibyumviro nk'ibi bashobora kuvuga nk'ubu amahera y'amanyamitahe azoza muri Afurika kubera COVID aha nkorera niho twama tubwirije ibiharuro twasura yuko azokoroka ku ijana 25 gushika kuri 40 ku ijana mu mwaka w'2020 icyo ni kintu azakoroka cyane ayo mahera yahora azanya n'abanyamitahe ibyo bitahe FBI ikindi abantu b'abanyafurika bahanze bamwe bandika amahera ibyo bita remittance ayo nayo nyine bakoye yuko kubera ikiza cya COVID mu mwaka wa 2020 ashobora kuzokoroka ku bice bishika 23 ku ijana urumva rero amahera y'Afurika aho yahora ava hose harakoroka ibiko bizokoroka kubera ikiza cya COVID nicyo gituma rero ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro ugurishije uno munsi kuko ni ikintu abantu benshi batangiye kwiyumvira yuko akimubona afite izongera gute ahandi hazova ayo mahera ni hehe gutangisha rero amatasi ku bintu biva muri Afurika mu bihugu bya Afurika ni icyumviro kiri ngaho gishasha icyo cyumviro si gishasha icyo cyumviro kiri ngaho kuva kera
ni kuki kitegeze gishyirwa mu ngiro
ni ibintu bigoye nijoro ndikumana rero nsabe karavuga hari ingorane nyinshi zikomeye sinzi ko dushobora kuzivuga ngo zishobora uno munsi ariko reka nshyigikire nko ku bintu abiri cyangwa bitatu icya mbere nuvuga ni uko gushika ubu ibihugu byinshi byo muri Afurika ntibizi ibyo bikura ibintu biva mu butaka bwacu ibihugu bimaze nk'imyaka 40-50 bidandaza ibitoro peteroli gushika ubu hari ibihugu byinshi bashobora kuvuga uti uyu mwaka baronse ibitoro bingani kubera iki kubera yuko bakoresha informasiyo bahawe n'izo zinashonali benshi ntibafite uburyo bwo gushobora guharura inzahabu zabaye zabaye kodwi mu gihugu kanaka urumva ni ukujya gutasa ujya guca amakori imbere ya byose ni ukumenya ikori urica kuri bazi asanzwe urumva rero
ni ingorane ikomeye cyane rwose
irakomeye cyane ngiye kuri jewe icyo nicyo cya mbere dukwiye gukorera
Professor Paul Nkunzimana ikibazo cy'ukutamenya ubutunzi ibihugu bifise cyane cyane bwo muri Afurika ku byerekeye ibiri munsi y'ukuzima nk'uko mwigeze kubivuga mu biganiro twagiranye mbere reka kudatangisha amatagisi akwiye ayo multinationale ku bwanyu byo babiva kuki
ego murakoze cyane ndibaza yuko ubutunzi buri muri Afurika dufashe nk'icyo gice cyo ku isi ku by'ukuri burazwi cyane rwose kuko hari ibiharuro byinshi byerekana ubutunzi ko bungana haba muri ibyo bihugu nk'agihugu cya Congo yaba Zaire cyangwa n'u Burundi ibiharuro byahari neza cyane rwose kandi byashyizeho ahabona kuva kera nubwo nko ku Burundi hoho ikarata jeologike yaho ivuye ikarata yerekana ubutunzi buri mu kuzimu ihari kuva tubonye mu myaka y'igihumbi kimwe n'90 wumva harahenze imyaka y'ijana ku butunzi bwuzuye nka Kongo ubutunzi burazi kuva na kera kuva no kuri ku mwami Leopold wa kabiri ubutunzi rero burazwi kuva kera cyane rwose hanyuma bukaba bwaragiye buniyongera kuva aho ubuhinga bw'ubushakashatsi bwagiye gutera imbere ni ukuvuga si rero byiyegeje no kuri kose n'ibintu bihari kandi icyo umuriro uvuga ku byerekeye ikibazo wabajije ku byerekeye iby'amatagisi
ni kuki amareta atangisha amatexi make ayo ma multinational ku bwanyu
urumva bwa mbere ho icyo umenya nkurikije
ego
nuko ubwa mbere ho ayo ma multinational ubonye muri yovuga yuko kuzukuri ayo atwara isi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajyana umunani gushika mu kimwe n'amajyana icyenda haratwara ibihugu ubona hariho ibintu byaho byagwanira amakoloni ego hariho n'ayo mamisitasiyona icyo gihe babayita mamoropoli n'ubundi nacyo kimwe ubuge rero no kuvuga ayo mamisitasiyona arakomeye cyane rwose gushika n'aho akoresha amaguverinoma akoresha amaleta uba rero amamisitasiyona muri iki gihe arakomeye bakeshi bo mu bihugu bitari bike niyo ajyana n'amakudeta n'ibindi uravye nko muri Shiri 2023 ijya ibemyo yagize kudeta yari muri kiriya gihugu ubunya wa multinational yatera ingwano mu bihugu byose kandi niyo kuzukuri aganza ibyo bihugu by'iwacu
ariko ayo n'amakuru atatohobazwa ko ayo ma multinational yo agira amakudeta ntaho byanditse
cumi gushika ku bice 25% naho nyine bakavuga ati kubera yuko iyo leta yoba itunze iyo soso uba ibice 10% ku butunzi bwose buhari urumva ko ibyo bintu byose bifite ubwoba ego ntabwo gatoya ikindi kongera ko nuko muri ibyo byose mu Burundi hariho kandi uzosanga atanahamwe byanditse ariko ntuzenya amataxi ya komine usanga ntuzenya ku butare bwose buva muvuye mu makomine usanga ikomine itwara amafaranga amajana 3 ku kiro ku butare ubwo aribwo bwose urumva ko ibyo bintu biteye isoni urumva rero amamisinasiyona nta kindi akorera nk'uko nyine intwaro yaje ku mari nta kindi ikorera ni inyungu z'umurengera usanga utuzi bw'ibihugu
Professor Leonce Ndikumana hari ibintu bitumvikana ibihugu byinshi bikenye bifise nk'ubutaka ikabitunze biri munsi y'ikuzimu nk'uko bivugwa n'ibihugu bisanzwe bigira inyungu yo gutangisha amatagisi akwiye yo ma multinational ariko siko vyifashe muri iki gihe ikamurabona ko hariho amashirahamwe n'incabwenge zimwe zimwe zitanguye kuja hamwe zitera ko kamo ku bwanyu ivyo vyo babitubona iki
kituma ni byinshi hariho ingorane yuko nkuko byabivuze yuko ibihugu byo muri Afrika usanga bitanazi ubutunzi bungana bufite ingene bungana ugasanga amagovernment hazi neza n'ubutaka amakompanyi yimba ingene bungana urumva ntibazi biri mu kuzimu ntibazi ibyimbwa ingene bingana kuko byabivuze bakira ibiharuro bahawe n'ayo makompanyi kuko icyo abantu bashobora kumenya ni uko uravye muri Afrika ingene ipanye n'ayandi makontina ni uko usanga fate nko muri Aziya y'umurengero usanga amakompanyi yimba ibitoro usanga ari amakompanyi y'ibyo bihugu nye mugabo ugiye muri uzo nizohugora cyane gutora kompanyi yimba ubutaka muri Afrika ari nya ni ukuvuga yuko capital ijya kwimba ubutaka iva hanze inyungu ijya ku imashini iva hanze inyungu ziva mu butaka zijya hanze urumva rero Afrika ihomba kubona ubutaka bwayo buragiye nka Kironko ugaca usanga n'amatagisi yoronse kuri ubwo butaka nironka yakwiye kubera nk'uko byabivuze nta giharuro gikwiye cyerekana ubutaka bwavuye mu kuzimu ubutaka bwadandajwe n'inyungu yadandajwe ka kabiri nibijya ntahe Nkunzimana mvuze yuko amakompanyi ayo makompanyi tuvuga afite inguvu nini ya cyane nyinshi cyane cyo nitwa inguvu ni pouvoir économique na politique y'ubugira pression ku maguverinema yino mu bihugu biteye imbere iyava no mu bihugu byo muri Afurika kugira ngo amategeko yerekeye amatasi n'amategeko yerekeye ingene ubutaka bwimbwa uca usanga ayo mategeko agigwa kugira ngo kuri advantage yayo makubera influence zifite gatatu nuko igituma amataxi atangwa adakwiye nuko umunyagihugu ntigera amenya ikiba muri ayo masekiteri igikenewe nuko amaretiyo publia agatangaza mu maraporo ashobora kubonwa n'abantu bose amakompanyi ari muri icyo gihugu ubutaka buriko burimbwa ibiva muri ubwo butaka amataxi ava muri uwo butaka kugira ngo umunyagihugu amenye ati sinari nzi nuko dufite inzahabu sinari nzi nuko dufite ibitoro ati n'umwaka twaronse amahera avuye angana avuye mu nzahabu ibyo bitabaye biragoye kugira ngo sosiyete yumve yuko afite
Jean-Dieu Désiré Nkurunziza mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ikiza cya COVID 19 gishobora gutuma ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere na Afurika irimo bibona ko imitahe ikenewe ko ayandi masoko akenewe muribaza murafite akizera ko muri iki gihe ibihugu bizokanguka bigatangura gutangisha amatagisi nyakuri ayo masosiyete mvamahanga akomakomeye
nk'uko turiho turabivuga ni ngwe ko ibiganiro byatangiye n'uko cyo cyangira ha reka ubona abamenyeshi ko no muri aha muri ONU ankora secretary general wa ONU yatangije ibiganiro n'ibi kuri ubu cyo bita extractive ni cyo butaka kuko twese abantu bose barabonye uko ibihugu bigize ubutaka bitunze ibyo mu butaka bita umenga ntibu bifasha cyane usanga bidatera imbere kandi ubwo butaka harimo ubuvamo amahera atari make ubwo ibiganiro byaratangiye ahubwo ku itariki 30 z'ukwicumi hazotangwa ibiganiro bya mbere bizoraba izo muri Afurika bizoba bigizwe bifashwa na Commission Economic for Africa Addis Ababa ibyo biganiro bizoba mu isi yose mu zindi ntara z'isi yose icyo biganiro murumva ko biriko biraza kandi ibyo biganiro bizovamo n'ayo masosiyete turiko turavuga hazemo amareta hazemo amashyirahamwe yigenga barimo abantu bake ubundi mbere yuko mu myaka izakumbure azogira akarusho kino kongera ko cya kabiri zabahe ibiharuro bibiri bidufasha kubandanya ikiganiro naho tuvuga yuko tuze ko dufite ubutaka butunze ibyo turabizi Afurika ifite ubutaka butunze ariko ntituzi neza ubwo butunzi ingene bungana baragize ibipimo basanga muri OCDE ikirometero kare cyo muri OCDE ifite ubutunzi bwo munsi bushika ku ibihumbi 125 muri moyen muri Afurika basanga ni amadolari ibihumbi 125 ibyo bishatse kuvuga iki si ukuvuga yuko OCDE ifite ubutaka butunze gusumba Afurika ahubwo sinjye wahubwo Afurika ngira ni ifite ubutunzi gusumba OCDE icyo bishatse kuvuga ni uko muri OCDE baragize exploration nyinshi amwe bashobora guharura neza ubutunzi bafite mu butaka muri Afurika exploration tiraba gushika ku rugero bashobora kumenya neza ati ubutaka dufite bungana uko ibyo bishatse kuvuga bishatse kuvuga yuko nk'ubu ushobora kuzana societe internationale ukayishyira hanze wowe ukaba umwe w'imbere harimo ubutunzi ubutunzi bw'ibihumbi 125 ariko harimo ibihumbi 100 harimo ibihumbi 200 nicyo gituma rero turiko turavuga imbere byose ni ukumenya neza ibyo ufite muri ubwo butaka bwabungana gute uwo muntu agiye kwimba umenye yuko yapfuye ngo uwo butaka bungana n'ibihumbi 200 kuri icyo kilometero kandi igihe tutarashobora icyo kibazo n'ubundi bizoma bitugoye
Paul Nkunzimana uruhara rw'abategetsi bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'uruhe muri icyo gikorwa kitashemeye cyane rwose cyo gutangisha amatagisi makeyi kandi tuzi ko ivyo bihugu biba bikeneye imitahe
ego mbere yuko mbonesha icyo kibazo ndashaka kumenyesha yuko kuza kuri ubutunzi buri ku butaka mu butaka ntiburazwi cyo ndaza yuko ibyo nyine mo umuntu atubishyikira ngo cyane rwose kuko navuze ko nko kubyerekeye ajya bugere ku byo wabasha kate geologique yaho irazwi kuva imyaka irenga ijana bo reka no mu biharuro byavuba Niwe njoshwe kuruwa mkanya.
Iwiharuro wafise, nilishora kuwari iwiharuro waro bahabga dayo ma multinasyonala. Akawari iwiharuro biterika na koko ubutunzi nyamu.
Ego hariho ishirahamwe yitwa Rango Sasa. Yapimye muri agura imwe itaki mu yiro munani ukwezi kwindwi mwaka bibiri n'icenda muri bo muri Congo ubutunzi buhari bungana bwo kuvyekeye manganese ni 20 miliyardo tonne kuvyekeye kwive amatoni imiliyoni ijana na cumi inzahabu amatoni imiliyoni mirongo ine n'ibindi n'ibindi Burundi ngira ngo ntabura je sinabyumva Burundi umuntu wese arazi yuko miliyaro imaze kuboneka Burundi ku byerekeye nikeli yonyine hari mu kuzimu hariyo miliyoni amatoni miliyoni amajana abiri na mirongo umunani sikuvuga yuko yego niyaba ama multinational abinyegeza mugabo iratsinda bikamenyekana yo niyo ka fiziolojike yoyo irazwi yagizwe na leta yabirigi mu gihugu kimwe n'abacara mirongo ibiri iyo ka irahari haba kuvyeke mu butare haba kuvyekeye ibitoro n'ibindi byose birahari ibyo byose bisanzwe bihari hanyuma rero kuvyekeye ntuzanye ayo mataxi nayo nk'uko tunabivuze igituma ayo maleta ayo maguverinoma adashinga amataxi nk'uko tunabivuze kuva na kane urumva ayo multinational arakomeye niyo ashinga nko ku Burundi kuvyekeye bya bice cumi ku ijana kuvyekeye biriya mabuye avuye mu butaka bya bice cumi gushobora ku bice mirongo ine na bitanu ku ijana ayo ma multinational yonyine niyo abishinga kandi amenshi ugashe usanga ariho ibyo bice cumi gusa ku ijana urababwira yuko mu Burundi ama multinational arahari ni menshi cyane rwose ariko arakora muri ibyo bisata hariho ama multinational yo muri Canada yo mu Bwongereza muri Amerika mu Bufaransa hanyuma akaba n'abandi n'andi mashyirahamwe akorera ayo ma multinational usanga tuvuge ari amashami nyine usanga ahari kandi mazina mugabo akorera ayo ma multinational igituma rero amaguverinoma adaharanira tuvuge kugurisha nyine ku giciro ry'ubutare si ikindi ni uko multinational nta kindi zikorera atari inyungu z'umurengera ni ukuvuga gusahura nacyo gituma rero ayo ma multinational arakomeye cyane rwose ni ukuvuga ategeka n'amaguverinoma icyo gituma ayo maguverinoma adashobora kugira tuvuge urugamba kugira ngo
mu gihe ibintu byaba byifashe gutyo byaba bigoranye cyane rwose Professeur Ndikumana Leonce ibintu byo guhinduka gute amuvuga ko ayo ma multinational afise ingufu zikomeye cyane rwose igihugu kimwe kimwe kirashobora kunegosiya n'ayo ma multinational cyangwa ibyo bavyiza ko ibihugu byo muri Afurika byose bija hamwe cyangwa hariho ayandi mashyirahamwe nk'ayo murimo yo aguma ahimiriza nayo yo bafise uburyo bwo kuremera ayo ma multinational
ego cyo kibazo gikomeye kuko byabyari yabivuze iri kibazo tuvuga ngo ni gishasha mugabo ibyo yuko ubu vuba ariho honyine gitangiye kuvugwa cyane abantu benshi bakabijyamo kugira ngo rero ibintu bihinduke bidosaba yuko bihinduka mu gihugu mu bihugu byose guverinoma zose zikabyishyiramo yuko zikeneye kumva neza ubutunzi bifite ninde akora muri iyo sector amahera dukuramo nangahe tuyakoresha iki igihugu cyose kizakubwira kuraba konta zigirana n'ayo masoko mugabo ibihugu byo muri Afurika byonyine ariko ukwabyo kimwe ukwacyo cyonyine bizo bigora kugira ngo bitere imbere muri uwo mugambi bisaba rero yuko bijya hamwe mu nzego zitanzweho muri Afurika haba mu maresho haba muri kontina yose nka Union Africaine cyambye yavuze yuko nka komite ekonomike politike izotangura ibiganiro byo kuri iki kibazo hanyuma kandi mbega mu isi yose bigasaba yuko nko muri Nations Unies ibihugu bibandanya gusaba yuko haboneka umuco ku byerekeye amataki atangwa n'amasosiyete international kuko muri Nations Unies ikiza cyane ni uko igihugu cyose cyaba gitoya cyaba kinini kizoba kiri mu kiro kigifite ijambo nacyo gene kigashobora kuvuga ibara
nguko nduze mushinga nangu zimane ya rivuze societe militationale ikizija na muri Afrika tu kutezi mbele Afrika isyo tuwante tuzo vikule iterambere rya Afrika si ingorane ya ingorane ya kuronka inyungu y'umurengera muri tuko tuzirimba ubutaka zigatanga amahera make mu matasi zigaheba amahera make abakozi zigatanga amahera make muri leta kuko urabye ingene ibihugu amareta aronka amahera mu butaka hariho tax kuko hakaba n'ibindi ma formule menshi bakoresha ari mugere bagabona itwita la hunt iba muri ayo makuru ubutaka ucusanga rero urabye abashakashatsi babirabye usanga ibihugu urabye ingene ibihugu bigira amakontra n'amametationale biratanye gose cya mbere rero ibihugu byakita byogira ni ukujya kurahura ubwenge ikaraba mu bindi bihugu mu yandi makontina ingene zigira amakontra n'amametationale kuko ari igihugu gifite inzahabu ikaraba be mu bindi bihugu bifite inzahabu konta bagira n'amakompanyi zimeze gute gifite ibitoro bikaba nk'uko nyine kuko nta kuntu igihugu ikompanyi yoza muri Togo muri Burkina mu Burundi mu Rwanda igatagomba yihugira konta idasa cyane na konta bagira mu bindi bihugu biteye imbere mu bihugu bifite ingufu mu byerekeye amanegosiyasiyo ingorane bifite ni uko izo kompanyi zirakomeye rwose mu bintu bya negosiyasiyo zifite abakontable abavoka bakomeye babikozemo kuva kera ba engineer bazi kugira amakonta kugira ngo inyungu niniya ije kuri militationale amatasi abe make cyane rero ndavuga ati uhariye muri Afrika uri kuri badi icyo twokora uhariye muri Afrika karaba abantu bariko bariga bayibesi abantu bagira nk'ibintu by'ubutungane ni bangahe Afrika iriko iraforma bagira turuwa izasere mu byerekeye nemini ni bangahe leta rero hageze yuko iganira n'amakompanyi ajye mu kugira kwiba ubutaka connaissance technique dufise kugira ngo duhangane imitwe n'ayo makompanyi abaje kugira kwiba ubutaka
turetse izo connaissance technique professeur Nkurunziza Jean-Denis Désiré hatirizo ko ari abantu bahungukira baba abategetsi kuko ico ni kibazo kimaze imyaka myinshi cyane rwose ntivyumvikana ingene abategetsi batabona ko nka multinationale ziba zitariko zitanga amafaranga amategetsi akwiye ubwo ntihari abahungukira mu bategetsi
icyo birashoboka mugabo ziko turavuga kubera nizo ko dusanga zitaja habona umuntu amenye ko ingene zasigimuke usanga bigoye kuvuga uti naka niwe yariye amahera kuri iyi ki nicyo gituma iki gihugu kitariko kiraronka amahera menshi kaza gukura muri ku muri ubwo butaka ariko reka ngaruke kuri icyo kibazo twariko tunavuga je mu bintu bihora bya misi yose icyo nibyo nirigwamo reka mvuge ikintu kimwe mu nama jyewe nagiyijemo yawe ma multinationale nicaye hagati yabo hari kumwe n'amaleta muri Afurika ari batumiye hari ngahajomere ikintu cyari gitangaje ni uko babihisha izo multinationale jyewe twaragadirira abo bantu tubiga ngo ibabihisha bavuga bati turagenda muri Afurika tugahura n'abantu baduha ngo tunegosi ugasanga n'abantu amadosiye batayumva batakeza ku buryo twe dufise twe tugenda dufite imvune nyinshi ati twebwe tunegosi twikwegera bati n'ibindi bisanzwe tunegosi twikwegera ko icyo gituma tugenda twakura amahera meza bati abo banyafurika abo bari bahari hari abaminisitiri baje bati natwe turagenda tugasanga ntidufise ubushobozi bwo kuganira n'abo bantu bwo kunegosiya n'abo bantu njyenda bavuga ngo none ni ukubera iki mugenda kandi muzi neza yuko mudafise ubwo bushobozi bati no bati mu gihugu ntidufise njyenda bavuga ngo none muzi ko mutabifise ni ukubera iki mutarondera ababasa muzi yuko muzojya kunegosiya n'abo bantu hari abanyafurika benshi byinshi bashobora kuza hano mukicara na akababwira ingene muzoje kunegosiya arondere mushobora no kuzobahemba mukoresheje amahera muzokura muri izo negosiyasiyo nyene rero ikosa ni twe ntawose aravuga ngo ni izo multinationale gusa ni byo zirakinda zozifo ngo ni bimwene bimeze tugashya ko ni
kapitalisme
twatagira impuhwe kugira ngo ni ihugu gifite ikibazo cy'ugukorera ko Afurika abanyafurika niba ni ijoro yose yavuze niba afite abantu bamenye ko afite abantu bashobora kuzafata negosi izo konja kibazo niyo bitangura gucira muri negosiyasiyo y'izo konja abo nabo bategetse uvuga yuko bashobora kuba barunga n'ikintu nabyo nyine birashoboka mugabo biragoye kuvuga ngo naka kubera n'izo konja ubufaransa inyegece bikajya ahabona hanyuma n'izo mitinakinayo nazo nyinshi twari kuziri zifite ingufu cyane icyo mushinga nawe mu mpande yasipuze no kumenya neza aho abo mamuge kuvuga nkenera ndetse nawe ukagenda witegura
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Intambabili nyinshi Professor Nkunzimana hari icyo kibazo cy'amadosiye usanga abo baganira nayo ma multinationale batayumva hari ubushobozi buke eka hari nuko hashobora kuba hari abantu bahakura akarusho ibyo bibazo byo mubivuga ku iki Nkunzimana
yego murakoze nibaza yuko aho ikibazo gihagaze kugerekeye ibyo byo kuja mu nama guharira ubyerekeye ubwo butunzi n'ibindi rero baza yuko biriya bihugu byacu by'ukuri ingorane zihari si uko abo batagushake bambeye ubumenyi rero baza yuko ingorane zihari cyane cyane ni uko atabushake buhari nta bushake buhari kandi n'ayo mamitinasonale yo nyine na nyine afisemo inyungu yuko ubwo bushake butahaba kugira ngo babandanye abategetsi n'abandi babandanye babananye babakorera none urazi yuko narahabye muri cya gihugu cya Congo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani amamitinasonali muri byerekeye ubutaka yangana na 80 amamitinasonali 85 ku gihugu cyo muri Congo urumva kandi usanga ari mitinasonali zikomeye cyane rwose usanga zikorera n'ahandi bisi yose mu byerekeye tuvuge ubutaka ubutaka ubwo aribwo bwose haba mu byerekeye amakwive haba mu byerekeye zahabu haba ku byerekeye amadiyama n'ibindi n'ibindi kuba rero nimwaza yuko ikibazo gihari cyane cyane si ukubera ubumenyi buke rero kuko cyane ikibazo gihari kubera nta bushake buhari kandi nabo nyine kubera ko nabo bakorera nabo bicijemo gatoyi nawe ngo twiriwe wabivuze bayivuze sufome ikibazo mugabo nibyo kuko hariho abahatorera akajisho iyo amakontra asinywe hariho amahera atangwa mugabo uba samera atangwa azwi ariko ntibijetize ariko mugabo batanga mu kinyegero urumva ibyo bishobora kumenyekana ariko mugabo ibyo byazwi uko ku by'ukuri ibintu bya etike ngo by'igiturire n'ibindi bitwa yuko ngo abantu babagwanya nibyo nibyo akoresha hose urumva rero ku by'ukuri si ukuvuga yuko atabumenyi buhari bukwiye kugira ngo abantu baje kudefanda tuvuge kurwanya amadosiye n'ibindi ku by'ukuri ni uko abo bantu nta bushake buhari babahawe n'abatwara muri guverinoma kuko guverinoma nayo ifise umugambi yuko nyine abo bantu babandanya babafata mu mugongo babashara n'ibindi none ibyo ni ibihugu nko mu Burundi tuvuge ngo guverinoma babaye ni cyo ku ijana ngo ukubera yuko ifise ubutaka ariko Yehova yuko ari ubusuma. Erega de multinationale nazi ntakiri kintu zikora ku isi yose nzima atakuja gusahura ubutunzi buri muri ibyo bihugu. Gusahura si ibintu byo kudandaza, si ukudandaza ntabwo uko bisanzwe, si ukudandaza aho no gusahura ubutunzi bw'ibyo bihugu.
Reka na professeur Leonce ndikumana atubwire agira icyo avuze ku kibazo mu bushikirije cy'ubushake buke. Mu bindi bibazo byose mwavuze ubushake buke ubwo waba urimo nashaka kandi mbwira icyo muvuze ku icyo cyimbuyo cya nyuma gitanzwe na professeur Nkunzimana.
Igihe cya mbavuze rirakomeye rwose kuko iminsi yose yaba guverinoma yaba kompanyi yaba umuntu wese ari wese kugira ngo ushyikire umugambi uza kubyishyiramo ukabishaka. Ni ukuvuga ubu tuvuze nk'ibyo turavuga yuko ibihugu bya Afurika bikeneye abanyabwenge bashobora gukonte amamilite mu byerekeye ingene bagira amakonte n'amakompanyi yo hanze. Leta naho itufite abanyabwenge bayo bo nyene yaforumye irashobora nk'uko Jambi yabivuze kurondera abandi baza bakayifasha gukora imigambi yo gutegura ingene baza kunegosiya n'amasosiyete internasiyonali. Urumva rero leta itabyishyizemo yo nyene, abalideri bo muri leta batabyishyizemo yo nyene, nta kizoshoboka kuko volonte politike ngo bita ubushake ni volonte politike itabonetse. Nta kuntu ibihugu bya Afurika bizobona yuko bifite indwara bishobora kwibaza kwivuza, bidafite indwara utayemeye ntushobora kuyivuza, ntushobora gukira.
Hari leo tukiri kuri wenyine Leonce ndikumana, hariho nk'amasosiyete afite uruhara nk'ibyo murimo bikricta Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale, iryo ryo nta ruhara rishobora kugira mu guhimiriza ayo ma multinational.
Mashyirahamwe nk'ayo arakomeye rwose kuko igenda byumva igituma akomeye ni gute, ni uko nk'uko aya amamilitinasiyonali akomeye niko n'amaguverinoma yavuka akomeye afite uburyo bwo kubashyira ku rutonde. Urabye nko muri Amerika, muri Canada, muri Europe, muri Buraya niho amasosiyete menshi yapfa. Afurika itaronse kooperasiyo n'ayo maguverinoma ngo ashyire amategeko kuri ayo mamilitinasiyonali ayaha itegeko yuko asiza gukora mu muco iyo akora hose ntibizoshoboka. Reka ndaguha akarorero, kuva kera abantu baravuga ingene amabanki yo muri mu Buswise aterekana ubutunzi bw'abantu bafite amahera yo ugasanga hari abayibye, ugasanga bari badatanga amatakisi n'ibindi. Amerika, guverinoma ya Amerika yaratanze itegeko ki banki zo mu Buswise zakwerekana amaraporo yerekana abanyamerika bafite amakonti mu mabanki yayo batagize uko natwe tuzobaha ibihano, batuza kubigira. Mugabo ufata igihugu cyo muri Afurika kimwe zigishobora kujya muri Swite ngo zije gutana n'amabanki mu bishoboka. Rero Afurika iteza kurondera ingene yofatana n'amakungu yo ibihugu byo biteye imbere, amashyirahamwe yo muri Afurika kugira ngo yunge ubumwe avuge rimwe agire umugambi umwe wo gushyira amasosiyete minisiyonari ku mategeko. Igihugu cyose kigeze kigombye kugira cyongere ntibishoboka.
Professeur Nkurunziza Janvier Désiré, ibibazo eka intambamyi ni nyinshi kugira ngo ibihugu bikimuze y'amajyambere n'ibihugu byo muri Afurika bishobore kuronka amafaranga avuye mu matagisi atangishijwe mu buryo nyabwo bwumvikana. Intambamyi nk'uko mwazivuze ni nyinshi, ku bwanyu mubona icokorwa n'ikihe kugira ngo icyo kibazo cyihuta kive mu nzira nk'uko twabivuze ibihugu byo muri Afurika bironke agahengwe nabyo?
Kugira ngo ishuri ico kibazo ira urazi hari ico bita hari umudeho bita tango mu gutamba tango, icyo ngibakiri hari ingene bavuga bati umuntu umwe ntashobora kwitambisha tango. Icyo kibazo n'ikintu ikibazo urumva ati ubwo gutamba mbivuga henshi ni kwinshi, nicyo gituma kandi nicyo gituma umuntu adashobora kubugisha ngo ni imwe ngo ni imwe. Ushobora kuvuga ngo ni ukubera multinationale gusa cyangwa ni ukubera Afurika gusa, ni ukurondera ikibazo ukunge mu byo rondera ibyishu aradiye hamwe ibyo byose. Jyewe mbona ibindi umuntu ukumbure yorara kandi biri muri icyo twavuze. Icya mbere n'icyo rero ni kumana ikiye kuvuga ni kuraba ingene umuntu yohimiriza cyane cyane akabikisha nk'umare mashyirahamwe akomakomeye agahimiriza izo multinationale kugira abagerageze gukora ukungene ku buryo butumbereye kuyahimiriza amasuku ubundi ni gucisha kuri ibyo bihugu ziba zirimo nka muri Swisse ndi nuzuye ni nyinshi cyane nukura wali ngeni cooperation cooperation international ngeni Afrika yu chisha mwini cooperation international kugira mjwe mihuku yisizo mwini international ikira mategeko ikira mategeko zishora wikoreami ichaka wili sinobuga yu uki kiwadu wako chora wikemungu Afrika na chukwe yedu trafiki yu tegezo wikosa icho kinu tuwa mbicha mbwa wike politi muko wani jihuku ya kumatibini ya kamiyo mgini ki kida anda jihu toro hariko wagenda mwini cho hiru gasanga Alani, bashowa kumegosia makonta, petrolie, yomuli chogi uu, janda yomuza konda vizi, chie kushambini ya mnyakitano, halu mnyakita umwe ajwi, mwisi yosu, yare kesealize, mnikonta, makonta, yili tono, ya kwa doktora mwini chogi uu. Ijo kini lako, hali chogi uu, chima dunia kibirongi na kibanda zito. Kiwa chalama beushia mashuri, abona hando, baka zilika, ya chara maze no muri cyo bihugu nyene gushira amashuri atenye no kutahanze cyo amashuri muri cyo bihugu nyene kubera business nyene ijo bikene afrika na rimwe rero cyari kuba yikira cyitse uruhare munini afrika uradio ni ko kontinenta ariko ni bihugu nyene cya afrika natwe turafite uruhare munini birafite uruhare runini kugira bitore nyishu kwizo bimaze
professeur Nkunzimana izo bibazo n'ibibazo bihambaye cyane rwose ku bwanyu inyishu yihutirwa yotorwa gute
ego murakoze inyishu yihutirwa nibaza yuko idashobora kuboneka umuntu aciye mu maguverinoma cyane kuko nabivuze ayo maguverinoma nayo nyine akoreshwa n'ayo ma multinational byose bivuga mu biganiro hehe ngo izo nta namwe bishobora gushikana ibyo bintu yuko inyishu yoboneka kuko izo multinational nkuko natangwe nabivuga kuva na kare nizo zitegeka abo bantu bose abategetsi kuko habonetse ubundi buryo kera byari ibihugu rutura ego n'ubonye biracaye rutura mugabo abyine bikorana n'izo multinational izo multinational nazo usanga kuvyukuri ari nazo zikomeye kurusha abategetsi uba rero inyishu je aho nayibona izo biganiro naho bazongera ibiganiro gute ntabwo bizobashikana kubera yuko hagaruka abana hagaruka za nyungu nyene hagaruka za multinasora ata kindi gikorera atari uko inyungu z'umurengera ziguma ziyongera uba rero inyishu rero aho ishobora kuboneka kuko ibintu ntawavuga ngo uzokoma gutyo ntibikunda urumva ko hari uje kubivuga hari nk'ibihugu byinshi usanga bifite ibitoro ariko urasanga ibyo bitoro byose abanitinasiyonali agenda akavoma agatwara nko muri Nigeria ugasanga abantu bashobora kujya kuri sitasiyo bakamara iminsi n'iminsi barinze ibitoro ugasanga nta n'ibitoro bafise urumva rero hakenewe yuko hajaho amashyirahamwe yo guhingura bwaba ubwo butare bwaba ibyo bitoro amashyirahamwe y'uguhingura ubwo butunzi nabyo nyine navuga yuko bifise izindi ngorane ni uko ayo maguverinoma abandaje akoresha ayo mategeko aronswa n'ayo ma multinational urumva rero muri icyo gihe inyishu yumva yuko kuko nk'uko umuntu wese abibona erega naho bavuga ngo ibihugu ngo biteye imbere erega biteye imbere byitwa gutera imbere kubera ma multinational afite amafaranga menshi jeneze guharura igihe kimwe haheze nk'imyaka nk'itanu itandatu amafaranga ya Bill Gates yari afise yashobora gutunga Uburundi buje y'Uburundi mu myaka amajana atanu sivuge buje y'Uburundi mu myaka amajana atanu niyo mafaranga uwo mugabo yari afise uje guharura ibintu bya Google bya Amazon n'abandi usanga ibintu biteye ubwoba urumva rero kuko izo burane zose ingaruka ziri ku bandi ku banyagihugu abanyagihugu nibo usanga nta mashuri bafise ibyo kibuvuzi bwasubiye inyuma urabona nk'ubu nk'icyo kiza cya covid urabe aho tugeze kandi ni ku isi yose wambaye muri Leta Zunze Ubumwe nk'uko byavuze mu ntango tukiramukanya giteye ubwoba kubera iki kubera ko n'amapolitike ahari yo gukingira abanyagihugu uba n'amapolitike ahari kugira ngo abanyagihugu bashobore kwivuza bashobore gukingirwa ehereze bitse wanditse hari nje turi kuvuga ndi hakenewe yuko haba ubumwe bw'abanyagihugu mu bihugu byose muri Afurika muri Buraya ikano no muri Amerika reka mu bihugu byose byo ku isi iyo bivuze abanyagihugu shaka kuvuga cyane abakozi kuko abakozi nibo bafise uruhara mu byerekeye by'igihugu na cyane cyane mu guharanira uko ibihugu byikukira kuko natakwikukira kuhari mu butunzi uba ntakwikukira kuba kuhari ariko n'umuntu yabivuze ati by'ukuri ajya la politique ni concentrée de l'économie. La politique ni économie. On a dit que c'est un peu de temps, on a dit que c'est un peu de temps, on a dit que ya
akwa gutunze ego ndabona akanya gasana katujanye mu gusozera professeur Leonce Ndikumana mwaranditse ibitabo byinshi ikavyerekana n'ukuntu n'amadeni bihugu bya Afrika bironka ayo mafaranga usanga yasubiye mu bihugu yavuyemo mu bundi buryo nagomba mutubwire mu majambo make cyane wose mu gusozera akamu motera abatetsi bo mu bihugu biki mu nzira y'amajambo cyane cyane abatetsi muri Afrika ni nkaka
nuko twavuze yuko ari ingora ikomeye mugabo nibaza ko twovuga yuko abantu nishaka ko twakwibaza yuko atanyinshi iriho yuko ari ibintu bidashobora gutorerwa inyishu birashobora gutorerwa inyishu kugira ngo bitorerwe inyishu rero bizosaba yuko haba ibintu biba mu gihugu muri region muri kontina no makuru yose mu gihugu icambere zenohera nuko amaleta yo muri yogerageza ukuntu ahindura ukuntu akora na multinational kugira ngo abanyagihugu baronke information y'ubutunzi buri mu gihugu y'ama multinational akora muri icyo gihugu amateko amatasi atanga n'ibyo bakura mu kuzimu bw'icyo gihugu amaraporo akaba publiye agasomwa n'abantu bose bashobora gusoma leta mu maraporo itanga umwaka wose akabamwo ingene ubutaka bw'igihugu bwakoreshejwe makompanyi yakozemo n'amatasi yatanze umunyagihugu akaba abizi kuko ubutaka n'ubwa leta n'ubw'igihugu icya kabiri ni uko icyo novuga ni uko amaguverinoma ya leta yosaba amashyirahamwe yo muri Afurika no hanze n'abanyafurika bari hanze akaza bakabafasha kugira gusubiramo amategeko agenga sekitori y'ubutaka amategeko agenga amakontra basinye n'amamultinational kugira ngo babone yuko amakontra bariko barasinya ameze neza atuma ashyira imbere iterambere ry'igihugu apana yuko ayo mamultinational ariyo abandanya yitorera inyungu akaruti wabo ikindi novuga ni uko amaleta yo muri Afurika yobandanya aharanira yuko ijwi ryabo ryumvikanwa mu makungu cyane cyane muri Nations Unies ko igituma arabivuga ni uko ikibazo cya tati z'amamultinational ibihugu biteye imbere tubita OCDE yaracyihariye niyo yitwa ngo ariko aragira amareforme y'amateko ya tax y'amaminisitional ni kuki batoshyira muri Nations Unies aho ibihugu byose bifite ijwi bishobora kuvuga icyo byiyumvira n'ingorane zigiye niko ndabibona
egome professeur Jean-Pierre Désiré Nkurunziza namwe mu gusozera akamumotera abatetsi bo muri Afurika nishu kuri ibyo bibazo byose twavuze zovahe mu kanya gato
icya mbere ni uko nk'uko abandi babivuze ni uko ayo maleta ari baharanira ineza y'abanyagihugu imbere ya byose ari amaleta aharanira ineza y'abanyagihugu azoheza azaraba yuko abanyagihugu hari icyo bakuramo muri ibyo bintu muri ubwo butaka bw'ibyo bihugu kuko kenshi hari usanga atariko biriko biragenda hari n'ikindi ni uko ayo maleta nayo nyine yomenya yuko ari itegeko ryabo bagiyeho kugira ngo ntibaje kurabi byabo bwa narabi cy'igihugu cyo gihugu nacho nkuko Leonce yabivuze icyo gihugu ni cyabo bose baze barasokora information zose umuntu yamaze kumenya information biracamenya icyaja gusaba uyu mutwara nayandakaye information hari nani camenya nabenye icyaja hanyuma ikindi cyane ni ukuvuga n'ibyo byemewe bya cooperation internationale birashoboka mu gihe kandi ikintu cyane cyane mu gihe abantu bose bafite icumi rimwe bakagenda icyo kibazo n'ikibazo cyabo ikibazo cyabo ariko icyo gihugu giteye imbere bo baragenda cyo bashobora kubikemura ubwo nabo nyine barafite icyo kibazo cy'amanisi nasiyonali twabivuze ariko rero abanyafurika bo badafite ubwo buryo kumbure bagenda muri amashyirahamwe afata nasiyonali hari ibyingezo mitinasiyonali bazizane hari ikintu bavuga mu cyongereza ngo naming and shaming cyangwa se bagire naming and shaming izo mitinasiyonali zibone yuko bariko barazivuga zibone yuko hageze ko zikebuka amakumbure azogira igishobora kuva umugabo wasita nayo n'iki mbere ivuga ikigayo cyumvikane kabisa muri izo muri ayo makumyabiri.
Professor Paul Nkunzimana namwe mu gusozera akamumotera abategetsi muri Afrika mu ntumbero kuraba ingene ibyo bibazo byose twavuze byo terwa umuti.
Yego murakoze. Ndaza yuko hari ingorane cyane mu zerekeye inzego kuko kujukuri umuntu avuze ngo ibintu byo bira ngo muri Nations Unies. Ega Nations Unies kujukuri hajya hita na ubasha John Ambal. Nawe nyine tegeko nawe ba leta ubwo biciye muri ama mitinasiyonali nabo batanga amahera nasozi ikoresha ku isi yose hanyuma n'ikindi cya kabiri nacyo byerekeye abategetsi nabo nyine ingorane zihari nuko n'abakozi n'izo mitinasiyonali kuko ibintu byose yabaye matakisi binjiza n'amatakisi ashingwa n'ama mitinasiyonali nyine kubera ko abo bategetsi nta bushake bafise kugira ngo babaharanire inyungu za bose ahubwo babaharanira inyungu zabo gusa urumva inyungu za bose ni inyungu zija mu magara y'abantu ni inyungu zija mu mashuri ni inyungu zija mu bintu by'ama infrastructure tuvuge nk'amabarabara n'ibindi ariko byateye isoni nko kubona igihugu nka Congo cyitwa scandale géologique kitagira amabarabara abantu bagenda n'indege abantu bafise uburyo gusa bashobora kugira kufata ingendo abandi bagafata inzuzi bakabayeha n'amasangira n'ibindi nko mu Burundi amabarabara ukuntu ameze ibara ryaraguye urumva rero by'ukuri gikenewe rero bya gatatu gikenewe ni uko aba tuvuge hakenewe kuko hungwa urunani hagati y'abakozi bo ku isi yose ubona no muri Etats-Unis ubona icyo kibi cya covid ukuntu kigize abakozi n'izo ngorane usanga i Buraya hehe n'izo ngorane usanga mu bihugu bya Afurika byerekeye ibintu by'ubuvuzi bitaro amasado sante byaracupe byaramerewe nabi ugasanga n'abaganga barahunga bakaja kuja gukorera hanze ugasanga ibintu bikwiye bihari kugira ngo bashobore kuvura abantu.
Bashyira nawe mwese murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwahaye Radio Ijwi rya Amerika. Professor Paul Nkunzimana urakoze cyane rwose ku kanya watoye. Professeur Léonce Ndikumana namwe murakoze cyane gose ku kanya matoye kugira muganire Radio Ijwi rya Amerika. Ndagushimiye cyane gose Nkurunziza Janvier Désiré ku kanya watoye na kugira ngo muganire Radio Ijwi rya Amerika. Ibibazo mwayaze n'ibibazo bikomeye cyane gose ibibazo by'ingirakamaro ku ntara cyane cyane ya Afurika mu byerekeye ubutunzi mwakoze kuba mwashoboye kuronka aka kanya mwese.
Urakoze cyane
ndabashimiye mwese rero mugire mugoroba mwiza aho muri hose turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro mugoroba mwiza.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Mu intumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.